Turabi gichapo cha 12. Wari umunsi mukuru uhambaye kubona yuko Yakobo yongeye kubona abana biwe. Yari azi yuko Yosefu yari yarapfuye, ariko noneho yongera kumubona. Ubu rero Yakobo yari ageze mu zabukuru kandi yamenye neza yuko agiye gupfa, acatuma ko abahungu ba Yosefu, Manase na Efraimu, kugira ngo abahezagire. Yagombye kubahezagira atarapfa. Manase niwe yari umuhungu mukuru, ariko Yakobo yanyuranije amaboko, ukuboko kw'iburyo agushira kuri Efraimu, abari we aho umugisha mwinshi. Yakobo yavuze yuko Efraimu na Manase bazoba mahanga akomeye, mugabo avuga yuko Efraimu ari wazoba ukomeye gusumba. Yakobo yongera guhezagira abahungu biwe bose, avuga ibizoba bako yuko bazoba abakuru b'amahanga akomeye. Turabige chapo cha 13. Haciye imyaka myinshi urubyaro rwa Yakobo rwaragwiriye. Farawo yaratinye ubwoko bw'Abisirayeli kuko yiyumviriye yuko bohava babakura ku butegetsi. Ategeka ko umwana w'umuhungu w'Abaheburayo wo munsi y'imyaka 2 atabwa mu ruzi. Amuramu yabyaye umwana, hanyuma ntiyagomba kwapfa, nico cyatumye amukorera agatebo kugira ngo amuhishemo. Mu gihe abasoda bari ko bararondera ako kana ngo bakice, umugore wa Amuramu yakanyegeje mu nkorogoto. Miriyamu mushiki w'uwo mwana yaguma araba ngo ntihagire ikimubako. Umunsi umwe umukobwa wa Farawo yagiye kwiyoga ku ruzi, abona ako gatebo, acatuma inshoreke yiwe kukaraba. Agapfunduruye abonamo umwana w'Umuheburayi. Abonye uwo mwana ariko ararira, amugirira impuhwe. Miriyamu abaza umukobwa wa Farawo ko yomuronderera uwushobora kumurera. Umukobwa wa Farawo arabyemera. Miriyamu aca yiruka guhamagara nyina w'uwo mwana, hanyuma aramumuha, maze umukobwa wa Mose yitwa uwo mwana Mose, bisobanurwa ngo uwakuwe mu mazi. Mose amaze gukura yaciye amujyana mu ngoro kwa Farawo, abumwe wo mu bahungu ba Farawo. Ariko Mose ntiyigeze yibagira abiwabo, yababajwe no kubona bacuranguzwa n'Abanyegiputa. Turabi igicapu cya 14. Umunsi umwe Mose yabonye umunyegiputa ariko arakubita umwisirayeli. Abonye ko atawumubona, afata uwo munyegiputa aramwica, amunyegeza mu musenyi. Farawo abyumvise araraka cyane, agomba kwica Mose. Mose nawe acyarahunga ajya mu bugaragwa. Yamaze mu bugaragwa imyaka 40 aragira intama, ariko Imana ntiyamwibagiye. Yari kuramutegura ngo uwundi munsi aza kurabisirayeli mu buja. Umunsi umwe aragiye intama, abona igisaka cyaka umuriro mugabo kidasha. Ati ibi bintu nakataraboneka. Aca yegera icyo gisaka kugira ngo arabe igituma kidatongoka ngo gihere. Nuko Imana iramuhamagara iti Mose, Mose. Mose aritaba ati ndi hano. Imana iramubwira iti kura ibirato byawe, kuko aha hantu uri ari ahantu hehera. Ndi Imana ya basogokuruza, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mose aratinya cyane aca yipfuka mu maso. Imana iravuga iti nabonye abantu banje ingene bamerewe nabi, kandi manukanywe no kubarokora. Ubu rero ndagutumye kwa Farawo kugira ngo uzukure abantu banje muri Egiputa. Maze Mose aravuga ati jewe ndi iki kugira ngo nture aba bantu muri Egiputa? Kumbure Mose yibutse ingene yahunze muri Egiputa ahunga Farawo. Ariko Imana iramubwira kwizobana nawe, kandi iti nimwamara kuva muri Egiputa muzonsengera aha hantu nyene. Icyo cyari gikorwa kitoroshe kuri Mose. Mbega nawe wumva umeze nka Mose? Wiyumvira yuko Imana utoyikorera igikorwa gihambaye. Wiyumvira ko umuntu mutoya gose atani cyo woshobora kumarira Imana. Cyangwa uraza n'ugwitwazo nk'uko Mose yabigize uti mbega jewe ndi iki? Asangwa Imana itubwiye ikintu dukwiye kucyemera, ntiwiyumvire ngo ntacyo noshobora kuko Imana izo kigushoboza. Turabe igicapo cya 15. Mose ntiyagomba gusubira muri Egiputa. Mose abarira Imana ati ndakwinginze Uhoraho, raba uwundi wotuma kuko jewe sinzi kuvuga neza ndagigimiza, raba uwundi wotuma. Imana iramubarira iti genda nzojana nawe kandi nzokubwira icyo uzokora. Ariko Mose yaragifise ubwoba n'uwo. Munyuma Imana yahavuye yemera ibyo Mose asabye, imuha Aroni mwene wabo kugira ngo amuherekeze bajana muri Egiputa. Nuko Mose ashika imbere ya Farao amubwira ko Imana yategetse ko Abisirayeli bagenda, ariko Farao ntiyabyumva. Nuko Mose akora ibitangaza abikoreshejwe n'Imana, afata inkoni ya Aroni ayiterera hasi icika inzoka, amazi nayo ahinduka amaraso, haza ibibugu n'akaranda, ibyo byose kubwubasha bw'Imana. Harahavuye haratera n'ibihute, munyuma haza n'urubura rutikiza imirima yabo. N'abakonikoni hamwe n'abapfumu ba Farao nabo barashoboye gukora ibimenyetso nka bene ibyo, ariko ntibashobora gusumbya ubushobozi Imana. Munyuma Imana irungi ku umwiza w'umuditanya umara iminsi itatu mu gihugu cya Egiputa, abantu baragira ubwoba, ariko ibyo byago ntibyashikiye Abisirayeli. Farao yarazi yuko ubushobozi bw'Imana buri kuri Mose, ariko ntiyakundiye ko Abisirayeli bamuvako. Ubushobozi bw'Imana burahambaye, busumba uwari we wese n'abantu abaribo bose. Nivyo kuri Satani arafise ububasha, ariko ntabunganya n'Imana. Farao yarazi yuko Imana ifise ubushobozi, acagerageza kugirwanya kugira ngo ntarekure Abisirayeli. Erega nivyo ubupfu kurwanya Imana, kuko uko wobigira kose Imana amaherezo irinda gutsinda. Turabe igicapo cya 16. Imana yakoze ikindi gitangaza kimwe ngo yerekane ubushobozi bwayo. Mose abarira Farao ati ubunyene mu gicugu Imana iraza kugendagenda yice umwana wese w'imfura, uhereye ku muhungu wawe w'imfura ukageza no ku umugurano wawe, eka mbere ne kubikoko byose haza kuba amarira menshi. Mose abarira abantu ati ku munsi ugira 10 umuryango wose ukuye kuraba umwagazi w'intama cyangwa umwagazi w'impene ukiri muto. Ku munsi ugira 14 umuryango wose uzokwica icyo gikoko. Kuri uwo munsi amaraso y'icyo gitungano muzoyashira ku bishima ryango, hanyuma murye imitsima itambiwe muyikoze n'imboga zirura. Mukwiye guca murya inyama n'ibyo bintu byose, ntihagire ikintu na kimwe musigaza. Mwitegure gufata urugendo, kandi hageze mu gicugu umumarayika w'Uhoraho azonyubanganya mu gihugu cyose yica umwana w'imfura w'Abanyegiputa. Ariko umumarayika niyabona amaraso ku bishima ryango byanyu azorengana, kandi nta mwana w'imfura wanyu azopfa. Hageze mu gicugu ibyo byose niko byagenze nk'uko Imana yabivuze. Farao ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati hoje nimugende, mugende musenge Imana yanyu nk'uko mwavuze. Arababwira ati nimufate ibitungano byanyu, inka n'ingamiya n'indogoba n'ibindi byose, mugende kandi mwongere munsabire umugisha. Abisirayeli bari bakwiye gusiga amaraso ku bishima ryango kugira ngo babone gukira, ariko twebwe uyu munsi ntidukeneye kuza kubaga canke gukerera umwagazi w'intama. Icyo dukeneye uyu munsi na maraso y'umwagazi w'intama w'Imana ari we Yesu. Igihe Yesu Kristo yapfa ku musaraba, yavuye amaraso yiwe nk'ikimazi cy'ibyaha byacu. Ntidushobora guharigwa ibyaha byacu kiretse tumaze kozwa n'amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo. Mwene data warogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Tugeze ku gicapu cya 17. Ubu rero Abisirayeli bari bamaze kuronka umwidegembyo, bafata urugendo bagana i Kanani. Mbega muribuka isezerano Imana yari yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo? Yabasezeraniye yuko ikindi gihe igihugu cy'i Kanani kizobegukira. Undi munsi Farao arivuganya ati mbega ibi bintu nagize ni biki, aca ategura ingabo ziwe ngo zigende zigarure abisirayeli bagaruke mu bikorwa byabo. Abisirayeli bari ku nkombe y'ikiyaga gitukura bumva imirindi y'ingabo z'abanyegiputa zibomye nyuma, bahagarika umutima basaba Imana kubafasha. Byari bibi cyane kuko inyuma bahindukiye babona ingabo z'abanyegiputa, baraba imbere bakabona ikiyaga gitukura. Ariko Mose abarira abantu ati, nacyo mutinya, aba banyegiputa muriko murabona nimuzokongera kubabona ukundi. Imana niyo igira ibagwanire, mwebwe nimwitekerereze. Imana ibwira Mose iti, tambika inkoni yawe hejuru y'ikiyaga. Mose arabigira, haboneka inzira yumutse Abisirayeli bacamwo hagati y'ikiyaga gitukura nkabaca ku musozi barajabuka. Umumarayika yahora abagendera imbere aheza abaje inyuma, haba inkingi y'igicu ku banyegiputa ibabera ijoro, ariko ku Bayisirayeli haba nko ku murango. Abisirayeli baciye mu nzira yumutse barajabuka, abanyegiputa babakurikiye. Imana barekurira ko amazi abahondoganire ko barahona bose barapfa. Washobora kwibaza uti, mbega Abisirayeli byabagendeye gute, bugarariza Imana gute? Ariko byarashitse yuko bagarariza Imana, na twebwe hari igihe bishobora kudushikira igihe tutumviye Imana nk'uko bikwiye. Turabe igicapo cya 18. Mu rugendo rwabo Abisirayeli bategerezwa guca mu bugaragwa, kandi hari hashushe cyane utoraba. Batangura kwidodomba bati, mbe ni kuki tutadugumye muri Egiputa? Hoho twarashobora kurya tukanywa, ariko muri ubu bugaragwa nta byo kurya, nta n'amazi, kandi tugiye gupfa. Imana ibwira Mose iti, ngiye kuzanira ibyo kurya abantu banje, kandi mu gitondo bazokwama babyuka begeranya ibyo byo kurya. Ibyo byo kurya byari bimeze nk'udutsima duto duto dusosa nk'ubuki, babyita manu. Ku mugoroba naho Imana ikazana inkware, zaraza ari nyinshi cyane aho bashagaje, abantu bakazifata bakazibaga bakazirya. Naho Imana yabahaye ibintu byose bari bakeneye, baguma bidodomba. Undi munsi bidodombera Mose bati, duha amazi tunywe turanyotewe. Mose abaza abantu ati, ni kuki munyidodombera, kandi ni kuki mugerageza Imana? Ariko abantu bishura Mose bati, wadukuriye iki muri Egiputa? Ehera aba twebwe n'ibitungwa byacu n'abana bacu tugira dupfire ngaha. Maze Mose abwira Imana ati, mbega aba bantu jewe ndabagire gute? Erega hasigaye gatoya bakantera amabuye. Imana ibarira Mose itirondera abakuru bo muri abo bantu, mujyane ku gitandara nza kubereka, kandi nza kuba impande yawe. Ati, ukubite ugo rutare, hanyuma amazi acaboneka. Nuko Mose abigenza atyo, amazi aradudubiza, abantu bose baca baraza baranywa. Imana yarabahaye ibintu byose bakeneye, ariko kandi bagumye bidodomba, bakiyumvira bati, byari kuba byiza iyo bigumira muri Egiputa bakaguma arabagurana. Mwibaza yuko Mose byamugendeye gute? Mwiyumvira yuko Imana yoyo yamerewe gute? Mugenzi wanje, Imana yasezeranye yuko izotumara ubukene. Ariko rero umviriza gatoya, hari itandukaniro hagati y'ubukene bwacu n'ibyo tugomba. Kenshi na kenshi usanga tuvuga ngo hari ibyo dukeneye, ariko kumbe ari ibyo twigombera twebwe nyene. Ego niko, Imana rimwe rimwe hari aho iduha ibyo tugomba, mugabo cyane cyane wame wibuka ko iduha cyane cyane ibyo dukeneye. Ubu turi ku gicapo cya 19. Haciye amezi atatu, Abisirayeli bari bageze ku musozi Sinayi, maze Mose aduga wenyine kuri uwo musozi. Ku munsi ugira gatatu habaye imirabyo n'imituragaro, hanyuma habona igicu cy'umuriro, humvikana n'inzamba. Abantu baragize ubwoba cyane kuko ntibamenye ibiriko biraba ibyo ari byo. Maze Imana iravuga iti, ni jewe Uhoraho Imana yanyu nabakuye muri Egiputa mu gihugu cy'Ubuja. Maze ibaha ibyagezwe 10. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo.
ntugapfe kuvuga izina ryanje jewe uhoraho imana yawe kuvyo busabusa. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Wubahe so na nyoko. Ntukice. Ntugasambane. Ntukibe. Ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze ikintu na kimwe cha mugenzi wawe. Bagenzi banje, naho ivyo vyagezwe vyatanzwe kera cyane mu gihe cya Mose, natwe biraturaba uyu munsi. Ni ngombwa rero yuko dutegerezwa kuvyitondera. Turabe igicapo cya 20. Imana imaze kubaha ibyagezwe 10, Abisirayeli barabandanije urugendo ruji Kanani, ariko bamwe muri bo bagumye bidodomba ntibigeze bumvira Imana. Maze Imana ibarungikira inzoka z'ubumara zirabakomora, kandi abakomowe n'izo nzoka bose barapfuye. Abantu baramenye kwico cyari gihano cy'Imana, baca bagenda barirukanga kuri Mose bati twagucumuye ko twongera ducumura no ku Mana, udusengere kugira ngo iki gihano kituveko. Mose yumva ibyo abantu bamubwiye asaba Imana, maze Imana imubwira gucura inzoka y'umuringa kugira ngo ayimanike abantu bayirabe. Umuntu wese rero yakomowe n'inzoka yaraza akayiraba agakira, ariko utayiravye yategereza wagopfa. Wiyumvira yuko hoba harimwo ubundi bubasha buhambaye muri iyo nzoka y'umuringa? Oyaye, nta bundi buhinga bwarimwo muri iyo nzoka. Ukwizera konyene n'ukwizigira Imana niko kwari gushobora kubakiza. Bategerezwa kumva kandi bakumvira icyo Imana ibabwiye, batabigenjeje gutyo bategerezwa gupfa. Muri ubwo buryo nyene turashobora kuvuga yuko natwe nitutemera ngo twumvire icyo Imana itubwiye tuzotandukana nayo ibihe bidashira. Haraciye igihe kirekire cyane kugeza aho umwana w'Imana Yesu Kristo yaje muri iyi si. Imana yavuze iti, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese aronke ubugingo budashira. Nuko rero umwana w'Imana ariwe Yesu Kristo yamanitswe ku musaraba nka kumwe yanzoka y'umuringa yamanikwa mu bugaragwa, kugira ngo uwumuravye wese akizera yuko yavuye amaraso kubwiwe abone gukizwa. Igicapo cya 21. Umunsi umwe igihe Yesu yari muri iyi si, yari kwigisha abantu bashika ku 5,000. Ryarinze rirenga abantu bakiri ko barumviriza cyane ijambo ababwira. Ntibari bwumve amajambo aryoshe nka bene ayo, bumva yuko butokwira bagomba kuguma bumviriza, ariko Yesu yaramenye yuko abo bantu bashonje. Abaza umwe mu bigishwa biwe yitwa Filipo ati, mbega twokura amahera hehe yo gusuma ibyo kurya ngo tugaburire aba bantu? Filipo aramwishura ati, byosaba amahera menshi menshi cyane tutoshobora kuronka. Andrea ubundi mwigishwa aramubwira ati, hano hari umuhungu afise udutsima 5 n'udufite 2, mugabe ibi ntacyo byoshobora kumara kuri aba bantu bangana gutya. Maze abwira bigishwa ngo bicarike abo bantu, hanyuma aca atuma ku uwo muhungu. Maze Yesu yabira ya mitsima ayishimira Imana arayihezagira arayimanyagura ayiha abigishwa kugira ngo bayihe abantu. Aca bigenza gutyo no kuri twa dufini natwo nyene, haba igitangaza abantu bararya barahaga. Abwira abigishwa ngo begeranye udusigazwa badushire mu bisimbo, kuko ntiyagombye yuko hagira ikintu na kimwe gitakara. Inyuma y'icyo gitangaza abantu baca baravuga bati, ntiby'ukuri uyu ni wa muvugishwa n'Imana, Imana yasezeranye yuko azorungika. Ariko Yesu yamenye ibyiyumviro byabo, kuko yabonye ko bagomba kumwimika ngo bamugire umwami, hanyuma acyava muri bo aragenda. Yesu yababwiye ati, ubwami bwanje si ubwo muri iyi si, ariko ubwami bwanje bumeze ukundi. Abantu baravye Yesu babona yuko ari umuntu ahambaye w'ubushobozi, ko yari gushobora kuba umukuru wabo akabaganza, kandi n'abandi bose batanguye kumutinya. ariko rero ibyo Yesu yari kwaravuga ntiyavuga ubwami bwo muri yesi yavuga ubwami bwo mwijuru mwene data nagomba kukumenyesha ko icazanye Yesu atari kuba ku bwami bwo muri yesi ariko kwa rukubaka ubwami bwo mwijuru ubonaho turabe igicapu ca 22 umunsi umwe Yesu yajanye Petero na Yakobo na Yohana ku musozi muremure gusenga bakiri ko barasenga bagiye babona mu maso ha Yesu hahinduka ukundi babona impuzu ziwe zera cyane zikayangana baza babona hari abagabo babiri bariko baravugana na Yesu umwe yari Eliya uwundi nawe yari Mose bavugana ibyerekeye urupfu rwa Yesu no kuzuka kwiwe Petero aravuga ati mwami bitubereye byiza ko twibereye hano reka twubake insago zitatu ni wabishaka rumwe rwiwawe urundi rwa Eliya urundi rwa Mose akiri ko aravuga ivyo haza igicu kivuye mu ijuru kirabatwikira humvikana ijwi rivuga ngo guye umwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve abigishwa bace bagira ubwoba barahundagara baryama hasi Yesu yaciye abegera arabakora ko ati nimuhaguruke ntacu mutinya bagize batya baza babona Yesu asigaye wenyine muri iki gihe abantu benshi ntibagomba kumva Yesu Kristo ntibagomba kumumenya nk'umukiza wabo yabaviriye amaraso ku musaraba ngo abinjungu y'ibyaha byabo ntibanizera yuko yazutse akava mu bapfuye ariko uyu munsi ariho ni muzima yarazutse mu bapfuye mwene data nagomba kukubwira yuko asangwa tutewe kwizera ibyo ubugingo bwacu naco bwo babumaze kuko Imana ikwiye kubuhindura asangwa tutagomba kwizera ivyo Imana itubwira ko ari vyukuri tuzomara ibihe n'ibihe mu gihano kidashira ubu rero nahawe guhitamo igicapo ca 23 Yesu akiri ngaha ku isi yakoze byinshi abantu barizera yuko ari umwe Mose yari yaravuze ko azoza gufasha no kurokora abantu biwe ariko abakuru bamwe bidini ntibamwemeye ntibamwizeye yuko uwo muntu yabyawe n'inkumi Maria akavukira mu ruhongore rw'inka ko ari we yobabera umukiza umurongozi wabo ngo bacungure ubwo bari biteze yari umuntu akomeye w'ubushobozi umuntu ahambaye urafise ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya asanga ufise Bibiliya uzingurure mu butumwa bwa Yohana usome igice cya 18 kugeza 20 asanga ufise Bibiliya banza uzimye gatoya iyo mashine hanyuma usome canke urabe uwundi yo hagusomera ibyo biheze wongere ugurura imashini hanyuma wumvirize mugenzi ubona yuko kuri uwo musaraba Yesu yabambwe ko yabambanywe n'abandi bantu babiri abo babiri bapfuye bazize ibicumuro byabo bakoze ariko Yesu we naho yari umwana w'Imana nta caha na kimwe yari yarakoze yapfuye kubera ibyaha byawe nanje nuko turabe igicapu ca 24 abantu bamwe bavuga yuko igihe Yesu yapfa ku musaraba ko byahereye ngaho agaca genduko ariko nagomba kukubwira mwene data ntiwemere ko abantu baguhenda igihe Yesu yapfa yari intango y'ubuzima buzokwamaho Yesu yatweretse yuko ari muzima akomeye ashobora gutsinda urupfu nta rupfu cyangwa kuzimu bishobora kumugumya na gatoya Yesu amaze kuzuka avuye mu bapfuye yari yeretse abakunzi biwe asangira nabo haciye iminsi 40 yahamagaye abigishwa biwe abajana ku musozi wa Elayono ababwira yuko bakwiye kujyana ubutumwa bwiza mu isi yose Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iryampwe muyera mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Nuko Yesu aduzwa mu gicu babona. Ubu rero Yesu ari mu ijuru kandi aradufasha twese abamwizeye bakihana ibyaha byabo. Uwundi munsi Yesu yiteguye kugaruka kugira ngo ajane abamwizeye mu ijuru ahazobana nabo ibihe bitazoshira. Mbega mugenzi wanje uriteguye. Uriteguye kubana n'Imana mu ijuru ibihe bitazoshira. Haraho wo kwiyumvira yuko atawoshobora kumenya yuko dushobora kuja mu ijuru. Ariko mwene data nagomba kukubwira ko dushobora kugira ibyo byizigiro n'ibyemezo ko tuzojayo.
Turashimye twese Yesu akiza. Turashimye twese
Yesu akiza.
Akiza barwaye
Yesu akiza.
Akiza umuka
Yesu akiza.
Akiza n'impumyi
Yesu akiza.
Akiza bose
Yesu akiza.
Wumva muziki, wumva muziki.
Aliyo iyo, wumva muziki Yesu
akiza. Wumva muziki, wumva muziki.
Aliyo iyo, wumva muziki
Yesu akiza. Turashimye twese
Basore,
yes, akiza bigeme,
yes,
akiza batama,
yes,
akiza bose,
yes,
obona ugwaruka,
yes,
umva muziki, umva muziki,
iya iya, umva muziki, yes,
umva muziki, umva muziki,
iya iya, umva muziki, yes,
turashimye twese,
yes,
akiza Matayo.
Data wa twese yamenyeshe joro kondo bwiwe mugizima na yavuze byose na kiruti kikoye sangunda nezerewe koye sangunda arangunda arangunda nezerewe koye sangunda naona bikwiye. Iyo nzimiye nga mubabaza nareka kumunda nabikwiye kandi kinsubiza o yesari nuko nibukuru kunda kwiwe nezerewe ko yesa munda arangunda arangunda nezerewe.